Mariko ikigabane cha gatatu. Yongera kwinjira mu rusengero rw'Abayuda kandi hari umuntu anyunyutse ukuboko baramugenza ngo barabe kwa mukiza ku isabato ngo bamurege. Abariri uwo muntu anyunyutse ukuboko ati,
"Fahasi uhagarare hagati."
Arababaza ati,
"Ndege ivyemegwa no gukora ivyiza ku isabato canke no gukora ibibi, ukiza umuntu canke kumwica?"
Barihorera. Abera kuzamwa amaso aratse ababazwa nuko imitima yabo ikomantaye. Abariri uwo muntu kugorora ukuboko kwiwe arakugorora kurakira. Abafarisayo barasohoka baja hamwe n'abantu ba Herode baca bamugira inama ngo babone ingene bomwica. Maze Yesu n'abigishwa biwe bavayo baja ku kiyaga. Ishengero ryinshi riramukurikira bavuye i Galilaya, Yudaya, Yerusalemu, muri Idumaya, hakurya ya Yorodani, ahereranye no muri Tiro ni Sidoni. Ishengero ryinshi ryumvise ibyo yakoze riza kuri we. Abarira abigishwa biwe ngo bagumishe ubwato butoya hafi ku bw'ishengero ngo ntirimubande. Uko yakijije benshi nicyo cyatumye abari bafise ibyago bose bamuhenukirako ngo bamukoreko. Impwemu zihumanye nazo uko zimubonye zamwikubita imbere zigasemerera ziti,
"Uri umwana w'Imana."
Arazihanikiriza cyane ngo ntizigende ziramwandagaza. Maze aduga umusozi muremure ahamagara abagomba baza kuri we. Atoranya 12 bo kubana na we maze ngo abatume kwigisha no kugira ububasha bwo kwirukana abadayimoni. Nuko atoranya aba 12, Simoni amwita Petero, atoranya Yakobo umwana wa Zebedayo na Yohana mwene nyina wa Yakobo na babita Bowanerige isobanurwa ngo abana b'inkuba, atoranya Andreya, Filipo, Bartolomayo, Matayo, Toma, Yakobo umwana wa Rufayo, Tadayo, Simoni umunyakananayo na Yuda Isikariyota niwe yamuguze. Hanyuma Yesu aja mu nzu, ishengero ryongera gukoranira kuri we bituma babura ingene botamira n'agatsima. Abiwabo babyumvise barasohoka ngo baje kumufata kuko bagira ngo yasaze. Kandi abahinga b'ibyanditswe bavuye Yerusalemu baravuga bati,
"Arimwo Beyezeburi."
Kandi bati,
"Umukuru w'abadayimoni ni wamushoboza kwirukana abadayimoni."
Arabahamagara abacira umugani ati,
"Satani yoshobora ate kwirukana Satani? Ubwami iyo bwitandukanije ubwabwo, ubwo bwami ntibushobora kurama. Inzu niyitandukanye ubwayo, iyo nzu ntizoshobora kurama. Kandi Satani namba yihagurukiye akitandukanya, ntashobora guhangama, arahera. Kandi nta muntu yoshobora kwinjira mu nzu y'umuntu w'inkomezi kumusahura ibintu atabanje kuboha wa munyenkomezi maze akabona kumusahura ibyo mu nzu yiwe. Ndababwira ukuri, abana b'abantu bazoharikwa ibyaha byabo byose n'ibicyozanyo byose bazocyoza, ariko umuntu wese azocyoza mwemu yera ntazoharigwa, kandi azoba akoze icyaha cy'ibihe bidashira."
Icyatumye avuga atyo nuko bavuze ngo arimo impwemi ihumanye. Maze nyina n'abavukanye wewe baraza batuma kumuhamagara bahagaze hanze. Ishengero ryari ryica rimukikije maze baramubwira bati,
"Erego umubyeyi wawe na barumuna bawe bari hanze barakurondera."
Nawe arababaza ati,
"Mama ninde canke bene mama ni bande?"
Yeraguza amaso abari bicaye impande zose bamukikije ati,
"Ngaba mama na bene mama. Umuntu wese akora iby'Imana igomba niwe murumunanje, niwe mushikanje, niwe mama."